Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yigi kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi mu Kinyarwanda. Naramutse nshuti mwese mu duteza amatwi. Uyu munsi ni kwa kabiri tariki 13 ukwezi kwa kane umwaka wa 2019 muri kumwe na Frederic Undikije. Ni Margarete Barankitse arongo ishirahamwe Shalom mu kiganiro yatanze mu rwibi n'amashinga mateka yo muri leta z'umwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere. Inkuru kimwe n'inkuru yerekeye Uganda rwakoreshejwe n'ishirahamwe ryita ku mahoro na demokrasi Search for Common Ground hamwe n'inkuru ya Fabiola Bayisenge mu Rwanda arangisha umugabo wiwe yazimanganye hamwe n'inkuru ina mashinga mateka yo mu bihugu byo muri Afrika museruko yatanguye kuba byayo turazira kwa ko mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutsinze Aloise.
Mwaramutse Freddy. Ndamutsinda baduteze amatwi muri Afrika. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Sudani bari mu mibonano yo kurondera kugena intumwa zabo zizo baserukira mu kanama k'abasivile n'abasirikare bwitezwe ko kagiye kuzorongora igihugu mu myaka ibiri yimirije. Ninyuma yaho indongozi z'abasirikare bakuye Perezida Omar al-Bashir ku butegetsi mu ntango z'uku kwezi bemereye kuzosangira ubutegetsi n'abasivile mu kiringo cy'imfata kibanza. Naho bisa nuko ibintu biriko biraja mu buryo abari mu myerekano bo baracabandanya gusasagaza ku biro by'irembo ku irembo ry'ibiro bikuru bya gisirikare bavuga ko bazohava ari uko ubutegetsi bwegukiye aba sivile. Igipolisi muri Uganda carongeye gufunga ejo ku munsi wa mbere umuririmbyi rurangiranywa akaba n'umushingamateka Bobby Wine hari haheze iminsi ibiri gusa akuweko igihano cyo gufungwa icamaso mu rugo rwiwe. Umwe mu bamwunganira hamwe n'umuvugizi w'igipolisi bavuze ko ari umwe mu bashobora guhangana na Perezida Museveni mu matora yimirije. Bobby Wine afise imyaka 37 y'amavuko abonwa nk'umwe mu bantu bakiri bato bakuze ku ntwaro ya Museveni ariko agashaka ko ibintu bihinduka. Igipolisi camufunze inyuma yuko ahamagawe n'urwego rw'iperereza ku byaha by'imigumuke cyo ku munsi wa mbere mu gitondo. Byavuzwe ni umwe mu bamwunganira imbere y'amategeko Asumani Basarirwa. Umuvugizi w'igipolisi Fred Enanga yemeje itabwa mu mvuto rya Bobby Wine. Yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ati ari kumwe n'igipolisi kandi ariko arabazwa. Hano muri Leta Zunze za Amerika icegera cy'umushikiranganji w'ubutungane Rod Rosenstein ejo ku munsi wa mbere yatangaje ko atanze imihoho mu mabanga yiwe. Rosenstein yashikirije mu rwete rwo gutanga imihoho yahaye Perezida Trump ejo ku munsi wa mbere ko azorangiza amabanga mu kwezi kwa gatanu itariki 11 ariko nta mvu yabimutumye yashikirije kiretse ko yavuze ko atacegera cy'umushikiranganji w'ubutungane abwirizwa kurenza amezi 16. Gutanga imihoho kwiwe kwatanguye kunugwanugwa kuvaho amatohoza y'umushingwa manza adasanzwe Robert Mueller arangiriye mu kwezi kwa gatatu ibyayavuyemo bikamenyeshwa kumugaragara uharaheze indwi zababa zibiri. Ayo matohoza akaba yaragamije kumenya nimba Burusiya bwarivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umurwi w'abimukira 174 bagizwe ahanini n'Abanyafrika batabawe mu gisagara ca Misrata muri Libya baratwawe mu Butaliyani ejo ku munsi wa mbere guhabwayo ubuhungiro. Umushikiranganji w'ubutungane ajejwe intwaro mu gihugu hagati yavuze ko 68 muri bo bafise imyaka iri munsi ya 18. Umukuru w'ikigo ca ONU kijejwe impunzi HCR ariwe Filippo Grandi yashikirije ko abo bimukira bahungishijwe ubwicanyi bashobora guhura nabwo muri Libya. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati yavuze ko abashitse ku munsi wa mbere muri mu Butaliyano bagizwe n'abamuka muri Eritrea 69, abasomali 62, abamuka muri Sudani 5, hamwe na 5 nyene bamuka mu gihugu cya Ethiopia. Tugaruke muri Leta Zunze za Amerika. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwamenyesheje ko buzorungika abasirikare bashika amajana 3 ku rubibe Amerika ihana n'igihugu cya Mexique, bakazoba bagiye gufasha mu bibazo by'abimukira bivugwa cyane kuri urwo rubibe. Itangazo ryashikirijwe ejo ku munsi wa mbere n'ubwo bushikiranganji bwo kwivuna abansi rivuga ko abo basirikare ba Amerika bazofasha mu bijyanye n'intwaro, ibijyanye no kunguruza abimukira, gutanga imfungugwa, hamwe no kumenya ivyo bakeneye. Hasanzwe hari abasirikare bashika ku 2,900 basanzwe bari ku mirimo, hamwe n'abandi bashika 2,000 basanzwe baseruka gufasha rukambye ahadutse ibibazo mu gihugu, bakaba bariko barafasha ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati n'umutekano muri Leta Zunze za Amerika gufasha kuri icyo kibazo cy'abimukira basa n'abavogereye urubibe rwo mu nuko Leta Zunze za Amerika zihana n'igihugu cya Mexique.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Tumwese kamuni kama urabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Inkuru zerekeye akarere ka Afrika ibiyaga binini. Imyaka ine nyuma yaho Burundi bwinjiriye mu ngwane za politike, ubu hahindutse iki? Hari za raporo za ONU zivuga ko abantu bashika ku 200,000 bishwe, naho abari hafi ku 250,000 bahunze igihugu kuva mwaka 2015. Ubu igihugu kiriteguriye gukoresha amatora rusangi mu mwaka uza mu 2020. Mbega inzira y'amahoro no kwihanganiranira igihugu cyatanguye igeze hehe? Bimwe muri ibyo bibazo byarihwejwe mu biganiro byahuje kuri uyu wa mbere bamwe mu Barundi bo muri sosiyete sivile hamwe n'intumwa ziyobowe n'abashinga amateka bamwe bamwe bo muri Kongre ya Amerika. Umenyesha bakuru w'Ijwi ry'Amerika Diana Nazwi yakurikiranye ibyo bikorwa.
Abitabiriye umubonano wabereye ahakora inama nshingamateka ya Amerika aho Washington DC bagarutse ku bibazo bitandukanye biri mu bwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro vya politike canke ibitandukanye. Umushingamateka Jim McGovern ari mu bafasha amajambo yavuze ko kuva intureka zo mu 2015 zaduka mu Burundi ibintu vyakomeje kuba bibi. McGovern yishimikije uturorero tw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje guhohoterwa, iterabwoba rikoregwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abari mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike, niugagwa giradio yabongereza BBC n'Ijwi rya Amerika. Marguerite Barankitse aramutswa ikigo Maison Shalom ati ni hamwe nyene amoso zatemba ja munda na yubundi bwarafutse umunwa. Marguerite Barankitse ukabona ivyo Burundi ni nako Lewis Madge atwari gisata ca Afrika y'ubuseruko mu ishamwe mpuzamakungu gitagateka kazi na muntu Human Rights Watch abibona. Kubwa Lewis Madge naho ubu atabakiratswa bari mu myerekano ntibisigura ko vyose vyera. Ha Hano Lewis Mudd ati kwica abani mu myerekano niko vyarahagaze kukata myerekano ikiba ariko kuvuga ko ibintu bimeze neza kuko atagipfira mu myerekano twoba tugeranije nabi cyane ibintu bimeze nabi gusumba uko vyari bimeze mu 2015 Mugihe abari muri uwo mubonano bagarutse ku kibazo c'impunzi zifatwa nabi mu bihugu nka Tanzania na Uganda bamwe mu Barundi baba Washington barafise ico basaba leta ya America Jean Belkimas Manirakiza numwe muri abo Barundi Ibindi bibazo abitabiriye umubonano wo kumuhinga muno wa mbere bagarutse ko basavye leta ya Amerika gukurikiranira hagufi ikibazo c'amashirahamwe yasabwe gutanga imyidondoro ifatiye kumoko imbere yo gutanga ubuzi butandukanye bongera basaba leta ya Amerika gukaza ibihano no gufatira ambargo u Burundi kugira ngo ikibazo bisi ca politique catangwe mu 2015 kive mu nzira Diane Nahazwe akore n'amashinga amateka ya Amerika kubwijuru rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 Radio Ijwi rya Amerika Radio ya
Abatetsi baserukira ambasade ya Leta z'Ubumwe za Amerika mu Burundi babona kwa Burundi bakwiye gutahura kumwe ingorane z'abahanze Ambassador Anne Casper yabishikirije igihe ishirahamwe Search for Common Ground yari riramutse ritanguza umugambi wo gufasha urwaruka bise tuyage inkuru Ijwi ya Amerika mushikirizwa n'umunyeshamakuru Eloge Wirikaneza
Urongo ishira mu Search for Common Ground mu karere k'ibiyaga binini asigura ko umugambi tuyage uzofasha abantu mu kubakangurira mu bijanye n'ubutunzi biciye mu kumenyesha makuru uwo mugambi ufashwe mu mugongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bicishije mu gisata cyayo cita iterambere USAID Ambassador Johan Casper aserukira Amerika mu Burundi avuga ko hambavu y'umutekano mu gushikira iterambere rama ari ngombwa ko abanyagihugu bafata ingingo zijanye n'ibibazo bibahanze
hariyo kubana mu mutekano ariko kandi hagakenerwa ko ababa mu gihugu baronka ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore gufata ingingo zibereye zerekeye ibibazo byabo bya
misi yose.
Umwe mu bakiri bato bari bitavye ibirori byo gutanguza umugambi na wabona yuko ubushomeri buri mu bintu bikwega amatati mu gihugu.
No saba leta ko yofasha ugwaruka mu bijanye no kwiteza imbere na cyane cyane mu kuronka inyigisho zo gutunganya ubuzima igihugu cyose kigagirane kikakira izo nyigisho kugira ngo ugwaruka rutere imbere kuko nakare urari inzara hakazuka iki inzigo. Muri cyo gihe rero umuntu afise icyakora wenyene ashobora kubaho neza atamanje kugira yanziko. Icyo nico ni kinini no saba leta.
Umushikanganje wo kumenyesha makuru Frederic Nahimana yemeza ko hagiye gushirwa ingufu menyesha makuru kugira ngo hitabweho kwa mahashikirizwa makuru mu bijanye n'ubutunzi.
Mujiwa mitarike imaze gukogwa kuburyo amakuru atorokanywa ninge natangwa yarekane yuko havugwa amakuru yerekeye ibya politike n'umutekano menshi n'ukuziriza abamenyeshamakuru kugira bahindure ingendo bamena nacyo abatanga ibiganiro n'amakuru bifatiye ku butunzi ubwa mbere ubwa kabiri bifatiye uko abantu babayeho ubwa gatatu bifatiye ku ngorane abenegihugu bafise
umugambi tuyage ugiye kumara imyaka itatu ukazokorana namwe mu radio yo mu gihugu cy'u Burundi.
Imuhanga mu majepfo y'u Rwanda haravugwa inkuru y'inyuruzwa rya Germain Bikorimana haheze ukwezi irengero ryiwe ritanzwi umutamukanyi wiwe Fabiola Bayisenge ndetse nabo bahora bakorana baratakambira inzego z'umutekano ngo zifashe kumenya irengero ryiwe. Ni inkuru ya Eric Bagiruwusa umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ukwezi kurengaho iminsi mike kurihiritse bwana Germain Bikorimana ashimutiwe mu karere ka Muhanga mu majepfo y'u Rwanda n'abantu bataramenyekana. Uyu bivugwa ko yari umwagenti w'ikigo cy'itumanaho MTN abamutwaye ngo bamukuruye bamwerekeza ku modoka bamubwira ko bifuzaga ko ababikuriza amafaranga kuri telefone bahita bamwinjiza mu modoka ku ngufu yo mu bwoko bwa RAV4 y'ibara ry'umukara. Umugore we Fabiola Bayisenge avugana n'ijwi rya Amerika yatubwiye uko yamenye amakuru y'ishimutwa ry'umugabo we.
Abo bakorana ku kazi ngo babonye bamutwara ariko ntibabimenya neza hashize umwanya baravuga turi amuntu ntibabamutwaye baza kundeba turakurikirana tujya kuri polisi baratubwira ngo nta muntu hageze. Abayibonye babonye umuntu ngamuhamagara ngo bamanuka hepfo gato yabamwinjiza mu modoka yarava y'umukara. Ntabwo babashije kumenya plaque z'iyo modoka ariko umwe mu bamutwaye babonye ari umupolisi wari wambaye civile. Ubwo twajyaga kuri sitasiyo ya polisi ya Muhanga twasanze uwo mupolisi ahari tugerageza kubabaza amakuru turabaze ko twabonye umuntu watujyaniye umuntu mwamutubarije tukumva baratubwira ngo uwo muntu ngo umupolisi ngo ntiyari mu kazi kandi twarahamusanze ari mu kazi.
Madamu Bayisenge ijwi ryumvikana amagahinda avuga ko nyuma yo kubura umugabo we yagerageje gushakishiriza hirya no hino ariko na n'ubu ntaramenya irengero ry'umugabo we.
Nabashije gushaka amakuru nkajya njya kuri polisi buri munsi bambwira ngo tugiye kubikurikirana bansaba impapuro byanditseho ngo mbibamenyeshe njya kuri RIB ikirego bakimanana nk'ibyumweru bibiri bambwira ngo barashaka amakuru. Ubwo nasubiraga yo barambwira ngo amakuru barayabuze ngo twebwe tujye tugenda tuyabashyiriye ngo ibo ntibashinzwe gushaka amakuru barambwira ngo ubwo ngubwo twebwe twarayabuze ngo tuzajya gushakira i Kigali.
Fabiola Bayisenge yabwiye ijwi rya Amerika ko nyuma yo kubura umugabo we wari utunze urugo byamuhungabanyije bikomeye we n'abana babiri bari mu ruhinja rw'amezi ane.
Yaramuhungabanyije kubera ko niwe wabashaga nyine guhahira urugo. Ubwo nyine ubushobozi bwahise burakorana n'amafaranga nyine yacuruzaga muri aho kanya hari mu masaha y'akazi nyine ubwo barayamutwaranye.
Wowe ubusanzwe nk'umuntu mwabanaga hari ubwo wakekaga ko yashoboraga kuba hari abamushakisha?
Nta kibazo yari afite, nta bantu narenzi bamushakishaga. ari inshuti ze arabo bakorana mu kazi batubwiye ati nta kintu tumukekaho twabaje no kujya kuri MTN abo yakoreraga turabaza se nta kibazo wenda nta n'amanyanga yaba yarakoze mu kazi yakoraga akaba ari wenda aricyo kibazo cyatumye bamutwara batubwiye ati ntacyo nta kibazo yari afite
bibaye ngombwa se ko ugira icyo usaba inzego z'umutekano
nazisaba ko bampa amakuru wenda niba yaba afunze nkamenya aho afungiye nicyo nabasaba
bamwe mu babonye batwara bwana Jérémie Bikorimana kugeza ubu baratinya kubitangaho amakuru gusa abandi bakavuga ko mbere yo kumutwara bari bugamanye imvura na bwana Bikorimana aho bari bugamanye imvura bashyira mu majwi umwe mu bamutwaye ngo yari umupolisi yambaye igisivile bavuga ko yitwa Robert Sengiyumva ukorera kuri station ya polisi ya Nyamabuye mu mujyi wa Muhanga bagenzi babikorimana bakoranaga mu gucuruza serivisi z'itumanaho mu karere ka Muhanga bakavuga ko ibura rye rirushaho kubatera impungenge kuko nta kibi bari basanzwe bamuziho
uburyo duteme impungenge nuko tutazi uburyo yagiye cyangwa n'abamujyanye nyirizina kandi tukaba twaramubuze yari mugenzi wacu mu buryo bwose bushoboka tugomba kumenya ngo mugenzi wacu agiye gute abayeho gute cyangwa se ko tumubuze nitumenye irengero tukaba dufite impungenge z'uko kubera tutazi impamvu yabiteye natwe dusigaye bishobora kutubaho ntabwo tuzi ngo yazize ikintu iki
nabo bakagira icyo basaba inzego z'umutekano
bishoboka twamenya aherereye ndetse kandi ikindi cya kabiri tukamenya n'icyo yazize haba hariho ikosa nyine yakoze akarihanirwa nk'amategeko nyine ariko ryaba ari ntaryo akarenganurwa akagaruka mu buzima busanzwe
inzandiko zanditswe n'umugore wa Bikorimana ariwe Madame Fabiola Bayisenge ashakisha umugabo we zigaragaza ko yabuze ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka mu masaha 8 z'amanywa ni inzandiko rumwe Bayisenge yandikiye urwego rwa polisi mu karere ka Muhanga ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu nubwo yandikiye urwego rw'ubugenzacyaha i Muhanga ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka asaba ko inzego z'umutekano zamufasha gushakisha umugabo we bikamenyekana aho aherereye Hari kandi nyandiko igaragaraho ubuhamya bw'ababibonye yemeza ko uwo mupolisi uzwi ku mazina ya Robert Nsengiyumva ari mu batwaye Bikorimana. Iyo nyandiko ariko ngo station ya polisi ya Nyamabuye mu karere ka Muhanga ntiyayemeye maze hitamo gutumiza abanyiru kuyandika. Bavuga ko bageze kuri station ya Nyamabuye bahabonye uwo mupolisi bavuga ko yitwa Robert Nsengiyumva icyo gihe bamubona kuri station ya polisi ngo yari mu mpuzankano z'akazi mu gihe kwifatwa rya Bikorimana ngo yari yambaye imyenda isanzwe. Tuvugana na bwana Modeste Mbabazi umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda yatubwiye ko ari mu nama adusezeranya kuza gukurikirana iby'iki kibazo kuko ngo mu biro bye kitaramugeraho kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru nitwari twakabashije kongera kumubona ku murongo wa telefone ye ngendanwa sirimwe sikabira abantu bashimutwa n'abandi bivuga ko baba batazwi bambaye imyenda ya gisivile inzego z'umutekano zigahakana ko zitabafite kandi bikazarangira zibagaragaje rimwe na rimwe bidegembya ubundi bari mu mapingu bitewe n'ibyaha ziba zibakekaho akabagira ubusa ijwi rya Amerika imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Inama shikamateka y'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe rya Afurika mu museruko ejo ku munsi wa mbere ryarasubiye gukorana mu bikorwa byayo yarusha mu gihugu cya Tanzania aho ryariko risubiramo kwihweza umutahe iryo shyirahamwe ryakoresheje mu mwaka wa 2017 warangiye itariki 30 y'ukwezi kwa gatandatu. Ni inkuru ya Pierre Claver, ni inkuru umenyesha makuru w'ijwi y'America.
Kuri uyu wa mbere, inama nshinga mateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yatanguye ibikorwa byayo bizoma 73 yarusha muri Tanzania. Mu byo bazokwiga harimo n'amaraporo gerekeye ingene uwo muryango ukoresha amafaranga. Bazorabira hamwe kandi n'ingene hojaho urwego ruhuza ugaruka muri ako karere ka Yase. Iyo nteguro y'itegeko itegekanya ko hajaho amategeko n'imigambi birabugwaruka n'ingene nzego z'ugwaruka mu bihugu bigize ako karere zosenyera ku mugozi umwe nk'uko bitegekanywa n'amategeko agenga uwo muryango. Mu kwezi guheze abashingamateka bagiye mu bihugu byabo kubonana nabo byega bose cyane cyane ugwaruka nyene kugira ngo iryo tegeko rizobe rifise nguvu kandi ririmwo ibyifuzo byose by'ugwaruka. Kubyerekeye amafaranga akoreshwa muri uwo muryango mu nama ziheruka ku mwaka uheze, aba bacingamateka ntibari bashoboye guhuriza hamwe kuri raporo yatanzwe. Vyabaye ngombwa ko umugwi w'abacingamateka urabe ivy'ubutunzi busubiramo raporo, gutyo bose bakazoyica hirya no hino. Iki gihe ikindi abo bacingamateka b'umuryango wa EAC bazoshimikira ko nicerekeye uburimyi, ubworozi n'igisata c'ingenzi canke ba mukerarugendo muri ako karere. Bitekanijwe kandi ko azoboneka akaryo ko imigwi yose y'abashinga amateka mu bisata bitandukanye bahurira hamwe bakaganira ibibazo biri mu bisata bajejwe. Izo bari nk'inama rukokoma y'imigwi yose y'abashinga amateka. Mu kiringo cindwi zitatu bazomara, abo bashinga amateka bazurabira hamwe aho umugambi wo gutwara abantu n'ibintu mu bihugu bigize akarere ka Afrika yo hagati, igice cya Afrika y'amajepfo na Afrika y'ubuseruko ugeze. Ibyo bikajana n'inyubako canke amabarabara yabigenewe. Intumbero y'uwo mugambi uhuze ibihugu vya Yase, Komesa na Sadek no guhuriza hamwe ivyerekeye ingendo, amabarabara, gutwara abantu n'ibintu kugira ngo ubutunzi n'abagwizatunga bahatorere akoyokwe. Ibihugu bigera kuri 19 bigize iyo miryango biramaze guterera ivyumviro no kurabira hamwe ingene amategeko yo bameze. Ni mu gihe gisata cerekeye kugenzurira hamwe abinjira n'abasohoka muri ivyo bihugu kimaze gutangura kuja mu ngiro. Ikicicaro c'abashinga amateka kibereye yarusha muri Tanzania, mu gihe giheruka cabereye muri Zanzibar, kuko ibihugu bitandatu byose bigize uwo muryango bibwirizwa kwakira icicaro cabo bashinga amateka. Igikurikira kizobera mu kindi gihugu kitaramenyekana.
Juti mwese mkundi radio hejuja Amerika ya bigani ya tuwateguriye mwaka kanya bigaru kiengaha. Tuboneho kandi ya kanya kugushi mila engineer ya dufashe mwenga bugi ziuma. Hamwe na Fasile ya dufashe kwegeranya bigani ya tuwateguriye. Kuli mikuru mwale kumuna Federica Ngunikije. Ama kuru na yomu ashkirijuwe na Aloise Vigilimana. Mwaka koze kututega matukui. Turabifurije. Ama horo numusi mwiza.
Radio hejuja Amerika. Yabayi suvizo chachu. Radio America, you are buying so church. Mugutera, igihugu cy'u Burundi, yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu, yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi, yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu, yo yabaye isubizo cyacu. Ifisa bakozi bakarorero
batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nankeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi